Hii ni Radio Ijwi Jamaica. Ijwi Jamaica rigiye kwashikiriza ibiganiro byawe byo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza c'amakuru wisitatu wa Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com muri neza nshuti mwese namwe akunzi radio Ijwi Jamaica muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga uyu munsi genekezo rya 20 ry'ukwezi kwa gatanu no munsi udasanzwe mu Burundi no munsi abarundi makwije imyaka yo gutora bari mu gihugu bazindutse bitaba amatora y'umukuru w'igihugu amatora abashinga amateka hamwe n'amatora yabaje nama b'amakomine icyo gikorwa rero abarundi bariko bagisozera neza muri aka kanya turiko turashikiza ikiganiro amatwi yadusomira icyo gikorwa cyagenze neza nta misurikano canke imishamirano yabaye kandi nta migomoko canke bwicanyi bwabaye ariko amatwi yadusomira uburyo bwo guhanahana amakuru biciye kuri internet bwahagaritswe ikiganiro cacu muri sanga cyo munsi tugiye kukibashikiriza turi ku biro bya radio Ijwi rya Amerika ubwa mbere tubikoze mu kiringo cy'amezi arenga abiri aheze kubera ibihe turimo by'ikiza cya corona nkuko twabwiye akatari gake muri iminsi dukorera mu ngo zacu kubera icyo kiza hanyuma rero ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo gushora guha akaryo abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika aho bari hose ku isi kugira ngo bashikirize ivyumviro n'ivyifuzo byabo ku migambi umutetsi azoba yizigiwe n'abarundi yoshira imbere mu kiganiro muri sanga cyo munsi rero twatumiye ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscou mukanya nibaza ko tuzoba turi kumwe twatumye kandi na ambassadeur Isidore Mbayihaga ari mu Burundi muri neza ambassadeur Mbayihaga bose nibaza ko mukanya tuza kubabona ariko imbere yaho nashaka umushyantahe Eric Nsengimana sanswe yarongoye ishyirahamwe Ajap africaine ishyirahamwe nyafurika ry'ugwaruka tubwire mu nshamake ukuntu ibintu biriko biragenda muri ayo matora Ajap africaine n'ishyirahamwe arongoye rikaba rero riri mu mashyirahamwe ashika 40 ariko aragenduza amatora mu Burundi muri neza Eric Nsengimana
Mwiriwe mweza na wali kwa rakiwa mbiza andawa hai mwiriwe na mweze mweze mwini mwini kijio za radio jiki Amerika andawa hai mwiriwe
Mwiriwe mweza mwura kuminga ho?
Ego ngangi jumbura kura kumesu
Ego mutugire ishira mwedi di mwicho jiko wacho gendu za matura mbiga ahumu nga gendu jeni hehe alarowezi ishira mwedi anyo bali mwivihe bichevi gihu
Murakoze cyane abarorerezi b'ishyirahamwe ryacu bari mu ntara 18 zigize Burundi tukaba turiko turakurikirana igikorwa cy'amatora mu Burundi bwose
icyo gikorwa muri izo ntara muriko muratubwiramo amatora cyagenze gute
ego nk'uko Cedric bisanzwe amatora uno munsi n'ikigenekerezo rya 2020 umwaka w'2020 aho abarundi baramutse batora indongozi na cencane indongozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashingamateka n'abajyanama ba komine rero igikorwa cy'itora cyabaye mu Burundi bwose aho abarundi bose baramutse bazinduka gutora indongozi henshi na henshi igikorwa cyatangiye ku mwanya wategekanijwe n'ibiro bijejwe amatora semi igihe cy'itaha 12 ariko hari naho ibikoresho byashyitse bikerewe igikorwa gitangira igihe cy'isaha 12:45 hari naho batanguye isaha 12:45 bizanye n'ingene ibikoresho byashyitse biteze rero igikorwa navuga ko muri uyu mwanya turiko turavugana igisaha 10 zo mu Burundi nababwira ko igikorwa cy'itora gitari cyarangiye henshi nk'aho twagiye turaca n'aho indorerezi zacu ziherereye ariko haza umwe ibikorwa rero muri rusange cyagenze neza nubwo hariho navuga anibonekeje ibitegenzwe neza hamwe hamwe ni kuvuga nko mu ntara ya Cyanzu mu ntara ya
kubyereke cyane cyane umutekano umushyira nase ngibana byagenze gute muri rusange
yego ibijyanye n'umutekano muri rusange byagenze neza mbere uno munsi nibonekeje soda benshi ku mabiro y'amatora ndetse n'abapolisi nabo nyine barimo amatora aracungerewe ariko aho bita ku Muyira muri Bujumbura nk'uko nahise ndabivuga hariho abantu baje n'imodoka bari bitwaje inkozi ibiri imwe ikaba yashoboye gufata n'abajeje umutekano iyindi nayo irabatwika bakaba bagiye bayitwaye rero bibonekeza ko bari baje gusaba amatora ariko ntacyononekaye byose byagenze neza
muvuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
muri icyo gihe
muvuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
yafashwe yafatwa na niyo mpamvu ubundi aragenda akaba ari mu mirimo y'ubutungane
ava mu ntara iyihe
ari mu ntara ya Bujumbura aho bita ku Muyira niyo ibonekeje abantu bari bafite inkozi ibiri
ari ikindi kibazo gihambaye cyatangajwe cy'uko ubuhinga bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe internet bwahagaritswe ayo makuru ariko aravuga mu rundi niyo
ego nk'uko mubizi ubuhinga bwahagaritswe bwose bwego no kwa internet kwa internet bikira kora mamelira ikarakora ubworo bwo zirakora ikintu cyo gihe cyahagaritswe hagaritswe bya umwihagurukana bamenyi bita WhatsApp na Facebook akaba aribwo bwonyine butari kudakora mu Burundi na indorerezi zacu zagiye turabibona mu ntara zose aho baherereye Facebook na WhatsApp ntabwo ziriko zirakora soko bakoresha ubundi buhinga bw'ingene bashobora guhanahana amakuru cyane ingene bashobora kudekoda ubwo buhinga nibo banyine bashobora kuronka amakuru babicishije kuri ubwo buhinga ngurukanabumenyi
turagushimiye cyane rwose Mushyirantahe Nsengimana Eric kuri ayo makuru mashasha muduhaye y'ukuntu amatora yagenze mu Burundi k'amatora ariko arasozerwa muri iki gihe turavugana murakoze cyane rwose
nabo murakoze cyane sinzi ko twabwira n'ahandi hagiye habibonekeje utunenge
utwo tunenge ahandi imbere ko mugenda murashaka kutubwira ahandi hibonekeje utunenge ni hehe utwo tunenge twarutuhe
murakoze cyane hariho ahandi hibonekeje utunenge ko narabivuze mu ntara nko muri Bujumbura meri aho hari hibonekeje kuri lisiti y'igihugu cya Rama aho abatemere batatanzwe na seni ariko bakaba tumaze kuhashika icyo gihe kuhashika bamaze kubagira kwinjira baciye batanu hanyuma kandi harimo kandi no muri nyine muri meri aho hari umuntu yashaka gutora adafite karite y'itora akavuga ko yatoye mu mwaka w'2015 bikaba byateye mu mwaka w'2025 bikaba byateye ikibazo aho hose hari muri meri ya Bujumbura hariho rero n'ahandi ibonekeje mu ntahangwa mu mambure wa sesi ntahangwa aho yagiye arasubiriza abamambure ba birodo vote abakuraho bategereje gukorera akabashyira ahandi hanyuma umukuru wa jijwe akanama kajejwe amatora akaba yaciye abihagarikije bintu akavuga ko izo seremitasiyo zose yagize ataco ziguze
hariho ikibazo
yitaba kuri seni
hariho ikibazo mushya ntahe Eric Nsengimana c'abantu boba batari bafise baje nyakuri boba bari mu murwi ujeje gutunganya amatora ico kibazo bakize kwiki
ego nuko aho twaciye menshi novuga aho byibonekeje cyane kuri sample y'amatora kuri aho bita ku Bafaransa kuri kwa mashiya y'Abafaransa ndetse no kuri Ave Marie no mu Buterere aho twagiye tubaca henshi twagiye dutanga abamambe bakenyi bakagira amabaje aberekana ko ari abamambe bakenyi bajejwe ibiro by'itora bakaba bavuze ko basanze mu bikoresho babahaye harimo imigozi ni migozi n'amakote baje akamabaje yari arimo ibyo nabyo bakaba baciye babivuga hejuru hanyuma barabihokomeza ni ukuvuga ko bakoze akamabaje bafise bari bafise ibindi myambaro iranga ko ari abakozi ba Leta.
Murakoze cyane rwose Eric Nsengimana, ndabashimiye cyane rwose. Nuko twabibwiye rero abatubiriye mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twakoreye muri studio zo mu ijwi ry'Amerika ni ambassadeur Edouard Bizimana akaba aserukira Burundi i Moscou. Mwiriwe neza ambassadeur Bizimana.
Mwiriwe neza nyakubahwa Frederic, murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ngira ngo agatelefone kangoye ndagifatiye hagati nagomba ndamutse abo turiko turasabikanya kino kiganiro ndamutse n'abatwumviriza bose hanyuma ngira ngo nocangira ko ngateza Abarundi cyane kuri iyi ntambwe bateye mu gutsimbataza intwaro rusange ya demokarasi. Twibuka yuko Abarundi kubona bashobora gutunganya ibintu byabo ataba baciriyemo ku buryo bwabo bitunganirije ari ikintu gikomeye cyane. Murazi yuko aya matora yateguwe ku buryo abanyagihugu begeranije bagatubika umukanda kugira ngo batere iteka igihugu cyabo nabo bitere iteka. N'ukuri ni intambwe ikomeye cyane, barakwiye gushimirwa kandi bizohesha iteka Abarundi hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ndashobora ndagaruka kuronka kanya ko gusubira kubigaruka ko.
Yego, nkuko twabwiye rero umurongo wa telefone yari yagoranye. Turi kumwe kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga, wewe akaba ari mu Burundi. Mwiriwe neza ambassadeur Mbayahaga.
Nagize mwiriwe nyakubahwa Frederic, yego murakoze cyane. Na jewe mbaye nka ambassadeur ari mu Burusiya, agatelefone kare kagoranye niho gufata ikiganiro, ariko nagomba ndamutse abo dusangiye kuremesha kino kiganiro ndamutse nabo ariko aratwumviriza
yego mire reka tuje mu mizi y'ikiganiro cy'uyu munsi twibande cyane cyane ku byerekeye imigambi mubona kwihutirwa yorangurwa n'umutegetsi wese azoba yagize amahirwe yo kwizigirwa n'Abarundi. Reka dutangure kuri mwebwe bwa mbere na mbere, ambasaderi Bizimana, mutubwire ikintu ibintu mwibaza ko byihutirwa Abarundi banyotewe, ikintu umutegetsi wese azotorwa muri aya matora yoshikiriza ubwa mbere mu minsi nk'ijana ya mbere ni nk'ibi.
Nibaza yuko umuntu yofatira ku byo bavuze kuko biyamamaza barahuze baremereye ibitari bike Abarundi. Nibaza rero ko icya mbere na mbere bo kwihutira uko gushyira mu ngiro ibyo bemeye, ni naho bazobonera yuko batihindukije mu ijambo. Nibaza ko icya mbere coba ikintu cyo ku murabona ubu isi n'Uburundi bihanzwe n'ikiza cy'iyi coronavirus. Nibaza ko icya mbere coba icyo kuraba ingene icyo kiza kitobandanya cinjira mu Burundi bakabandanya bakizikira kugira ngo Abarundi babandanye bafise ubuzima bwiza, ni naho botuma bashobora guteza imbere ubutunzi ico ni cyakabiri kuko bavuga yuko munda hararinzara hakazinduka inzigo kandi murabona yuko bifatanye n'iki kiza nyene ubutunzi bw'ibihugu bitari bike n'ubwo Burundi ngirango budasigaye inyuma buzomererwa nabi cyane kubera ata murabona imbibe zirugaye nta bantu bagitendera nta bintu bigishorwa murabona yuko ari ibihe bigoye nibaza kwico kintu abazoba batowe bogikorera ko cyane donc ubutunzi kuzamura ubutunzi bw'igihugu hanyuma no ku gushimikira cyane cyane gukingira amagara y'abanyagihugu mu guteza imbere ubuvuzi.
Yego me ambassador Isidore Mbayihaganamwe ibintu mubona byihutirwa umutetsi wese azoba yatowe ushyira imbere eka yorangurira abarundi eka no mu minsi ijana ya mbere utegetsi bwiwe ni nk'ibi
murakoze cyane nibaza yuko abahiganwa bose baronse umwanya ungana wo gushyikiriza abarundi imigabo n'imigambi yabo mu bihe by'imyamamaza ubu rero nakanya k'abarundi ko kwerekana we bagwe mu bumvise afatiye imigambi myiza kurusha abandi mu kumutora ngo azabarongore muri myaka rero indwi iri imbere ibyo rero biriko biraba nk'uko mwavuze uno munsi matora ariko yasoza bakoze muhoroza ninjiye mu kibazo mumbajije umuntu wese muri abo ariko barahiganwa yohabwa aya mahirwe yo kurusha abandi amajwi nibaza yuko ibyo abarundi bamwiteze ko ari byinshi mugabo munyemerere ndabivuna kure mu duce dushyira nk'umunani abarundi babifuza ko utsinda amatora yobakorera icya mbere nk'uko muvuze muri iyi minsi ijana ni uko uba ubutungane kuri bose icya kabiri ni uko yoba leta umubyeyi ahumuriza bose kandi akabakingira icya gatatu ni uko atanumwe yogirirwa nabi aho ibyiyumviro bya politiki byiwe cyangwa by'umuganda arimwo cyangwa aho ubwoko bwiwe aho intavukamwe cyangwa idini arengeramwo icya kane nibaza yuko abarundi barindiriye yuko hoba iterambere ridakumira icya gatanu uburongozi bunywanisha ni ukuvuga butubashyira kuri kahise kabi ahubwo bugomba gushyira hamwe abarundi kuko uburundi bariho bwakemuje bitandukanye bigoye icya gatandatu ni uko hoba uburongozi bugwanye igiturire n'akarenganyo hanyuma akantu k'indi kuvuga abarundi barakeneye amahoro n'umutekano kuri bose kugira ngo n'izi mpunzi ziri hanze zihese zitahuke bubake ubumwe bw'abarundi bose bene mugabo umwe icyo umunani navuga ni uko woba umugambi wihuta w'ubukinga ibidukikije kuko urabona yuko ibidukikije mu gihugu cyacu biriko birageramirwa kubera imyuzurira n'imvura nyinshi icyo rero muri iyo minsi ijana mwavuze abarundi turiteze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kuriradio hejuru rya Amerika ikiganiro muri sanga ikiganiro cya mbere dukoresheje turi muri studio za Voix d'Amérique z'ijwi rya Amerika haheze nk'amezi abiri kubera ikiza cya corona nk'uko twabibabwiye muri iki gihe turafite umwanya muri radio hejuru rya Amerika Aimable muri neza muri hehe
ndabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nabonye mwandika yuko twasigiye nimero kandi murakoze cyane kuduhamagara
yego
njyeho narimperere amatora yagenze neza hama nk'uko nari kundi mubandi yatora abivuga ni kuraba abahiganwa baze kenda bashyiraho intwari nshyitse
ni icyumviro gihambaye cyane rwose musabye ko abariko barahiganwa bushyiraho intahe ishyitse ni byiza cyane rwose murafite ikindi cyumviro cyangwa ikibazo
ikindi cyumviro ni uko byano mperere byagenze neza bavuga bya interineti nibaza ko nibwo byabaye byabaye gato y'imbwa ko nimero yitanze kuri interineti nabyo byakase sinaza ngo ko byano mperere byari ko birakora
ni byiza cyane rwose urakoze Aimable murakoze reka duhe n'ijambo nkunimana mwiriwe neza muri hega nkunimana mwiriwe neza muri he
abo ndi mu karere ka Nyanza
Munafiki wazo mafiti chimu vilo tuliko tufuga kumatora ya wae alikuwa lawa murundi alikuwa soze kwa mwiki gihe matora ya wae mjigu chose ya matora imukuru jihugu ya matora shinga mateka na matora ya wajina mawa makumine tuliko tufuga chane chane kumigambi umutegetsi wese azo gira mahigu ya gatogwa yoshikiza mumisi ya mbele duga kujambo chimu vilo ikiwazo
nuko je ntaho no kubivuga mbere icyo ni kibazo najyaga nganira n'abandi barundi cyane cyane muri bamwe bari kwiyamamaza ubu ngubu ari ikibazo kimwe abarundi dusigaye dufite ni ikibazo cyo turi benshi hanze kandi twakagombye kuva imbere mu gihugu turiyo tukubaka igihugu cyacu none amatora yakagombye kuba mu mucyo yamara kuba mu mucyo noneho natwe impunzi tugataha cyane cyane abari hanze twakagombye gutaha tugafatanya n'abari imbere ikibazo rero nanone mfite abenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ese amatora ararangira mu mucyo ariko njye ndumva ntabasha ndumva ntabasha kumvikana nabo kubera ko ku ruhande rwabo bavuga ko amatora aba mu mucyo atagomba kuba mu mucyo ariko njye numva ko agomba kuba mu mucyo kuko amatora yarateguwe yiyamamaza neza buri muntu wese ku giti cye yari yiteguye ubwo rero muri make imana idufashije twakagombye kubona havamo rezilita nziza umurundi wese yishimiye
murakoze cyane rwose nkunda imana ibyiyumviro byiza cyane rwose reka duhe ijambo abashinzwe ntari turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku byo mushikirije impamvu yagize ati asabye abanyapolitiki bariko barituza gushyiraho intahe ishize mu gihe ndi nkunda imana navuze ko hari abarundi bafite amakenga ariko we akaba adafite amakenga akaba yibaza ko ayo matora azogenda neza akaba avuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gutahukana impunzi ambasaderi Edouard Bizimana ibyiyumviro byabo bashinga ntahe mu bivuga kwiki
yego murakoze cyane ni ibyiyumviro byiza cyane byubaka kandi ndabashimiye nongera ndanabaramutsa hanyuma uwavuze ati utsinzwe ati utsinze bashyiraho intahe ishize nibyo twese abarundi bose bifuza kuko nkuko umugani watari umugani uzobikorwa agasore yabivuze intsinzi uzotsinda azoba atsindiye yitsindiye wenyine canke ari intsinzi y'umugambwe wiwe canke y'intara yiwe ni intsinzi y'abarundi bose nukuvuga yuko uzotsinda azotsinda agatwarira bose abatsinzwe nabo nyene bakagirirwa neza bakaguma mu mahoro hanyuma bagafasha no mu iterambere ry'igihugu no mu migambi y'igihugu kugira ngo abarundi ntitugume dusubira inyuma nk'ibirenge kuko twarabibonye yuko iyo hagize ibintu bigiye mu nzira itari yo ntacyo byungura uwabikoze ntacyo byungura abarundi uretse kubasiga mu marira n'amaganya icyo kintu rero kirahambaye rwose nanje no gisaba abariko barahiganwa bashyiraho intara ishize ubona atashimye ubwo abanyagihugu baciye yitura inzego hariho inzego zibishinzwe mugabo n'ukuri abanyagihugu bagume mu mahoro bagume batekanye bagume basangira kabisi n'agahiye
ambasaderi Mbayihaga ibyiyumviro bya Aimable na Nkunzimana tugakwi ijambo mukarenga
murakoze cyane najye numva nka mugenzi wanjye ambasaderi Bizimana Aimable no kumushimira cyane kuko afite ibyiyumviro byiza kandi twese dufite ni nk'impanuro yatanze akavuga ati mu by'ukuri amahiganwa bitaraba amasaba bitaraba ariko abahiganwa nihamara gutangazwa ibyavuye mu matora ati abumva barushijwe usanga barushijwe ati bahave bemera urubanza abarundi baciye bashyiraho intahe ishize bibaza yuko ariko bimeze niko twese twihanura mugabo murabizi yuko kuva kera narindi uwo byankiye ntabwo uwo byankana mugabo ikiryoshe ni uko abarundi uno munsi aho bageze mu iterambere rya politike cyane cyane mu byo kumenya iby'intwaro rusange
Mukanya gatoyi ikibazo cyo gutakukana impunzi nkuko mushanaye nk'Imana yagishikirije ni ikibazo abarundi benshi bahuriye ko hoko kwa iki mukanya gatoyi cyane rwose
icyo we none nagishikirije muri twa duce umunani navuga cya birindwi wavuze yuko uza atsinze amatora yorongora Burundi ashyira imbere amahoro n'umutekano kuri bose ku buryo n'impunzi ziri hanze y'igihugu ziyumvamwo uburongozi hanyuma zigatahuka zigafasha abarundi bene wabo igihugu kandi Bizimana ari Nyanza mu Rwanda niko yavuze yuko yifuza ko impunzi nabo botaha bagafashanya na bene wabo kubaka igihugu hanyuma aravuga yuko yifuza ko n'abarundi bafise amakenga yohera ko amatora bifuza yuko yorangirira mu muco kandi abandi bose bagaheza bakubahiriza ibyavuyemo nibaza yuko ikibazo cy'impunzi nibaza ko kizaba kuri ku rutonde rwa mbere rw'uza barongoye igihugu kuko twavuze yuko yoza ari umutwara atwarira bose
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo n'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Okelo mwiriwe neza
mwaramutse
neza muri hega Okelo
ni mu majyaruguru ya Uganda ku boda ya Elgon ku ihuza Sudani yepfo na Uganda
yego murasa ikibazo mwese icyumviro
nitwaza n'icyumviro
yego
ariho maze iminsi nibaza kuri aya matora yenda kuba mu Burundi ndibaza n'indaba uyu munsi ariko by'ukuri ndibaza abarundi bakoze amatora ariko ntabwo byari bikwiriye muri ko amatora aba akakanya kubera ko murebe isi ibihe turimo kwa COVID-19 twe hano mu Uganda twari dufite amatora n'abanyayuganda mu mwaka utaha 2021 ariko na president Museveni yaravuze ati aga amatora mbona ko ashobora kuba mu gihe iyi ndwara mbona ko ipitugarije kandi arabivuga ari mu mwaka utaha ariko murebe Burundi abarwayi barahari imiryango mpuzamahanga yarahagaritswe imwe twumvise abirukanywe bamwe basubira mu mahanga mu bihugu byabo hano twibaza Uburundi nta kizere mbona gihari cy'ukuri ko amatora kizavamo uretse n'ikindi ye ndeba uriya muka uriya president wa Burundi no Pierre Nkurunziza uwo yarashyigikiye numvise ko yari genero mu basirikare b'Uburundi by'ukuri ntabwo mu matwi yacu haba mwana w'iki ntabwo twari dukeneye kumva ngo umusirikare agiye kuba yashaka kuba umukandideti
ariko ubu ni umusivire
yes ni umusivire ariko nubwo ari civilians genero kuba civilians muri ibyo bihugu by'Uburundi biragoye cyangwa se no mu bindi bihugu ntavuze iragoye n'ubundi yakomeza kuba ari umusirikare ariko none reka nibaze hari ubwo electoral commission yatangaje ngo indorerezi zizaza mu matora zizabanza gushyirwa mu garantine kandi tuzi ko garantine imara ibyumweru bibiri kandi ugasanga ko muri ibyo byumweru bibiri amatora azaba yararangiye yari kubera narangiye
icyo ni ikibazo abashinjantahe twatubiye umushinjantahe Okelo adashobora kwishyura reka baragira icyo bavuze ku makenga mufise yo gutunganya amatora mu gihe hari covid
hari akantu gato ariko ndashaka kuvuga aya matora mbona ko agiye aba yari kari nimo gusahura reka mbite nka rusahurira mu nduru murebe kubera nta bwisanzure burimo ni nko niho kwibira mu ntambara intambara y'abantu bari kiba n'amategeko abaharagenda agenzura umuntu kubera isi yose iri ku bibazo bya virus
yego mede kandi cyo kibazo barakwishura ariko ico ni cyumviro cyanyu abashinga ntari turi kumwe baragira ico bakivuze ko reka duhe ijambo John muriwe neza
waramutse
n'impore n'impore muri hehe
ni muri Cedar Rapids muri state ya Iowa
aho muri state ya muri leta z'umwe za America
ego
zifashe gute ngaho
nokuri hameze neza naho hataraca mwa kabeho kananiranye kuva mu nzira ibisigaye turi sawa mu bisanzwe ntangorane kiretse iki kita kita kiraduciramwo turamenyereye ubuzima bwo kuguma mu nzu nta kazi ubu metse hafi ya tatagira kwira ta kazi
naho ni hose muri leta z'umwe za America ariko intara nyinshi zishika nka zose 50 uyu munsi zirorosha ingingo zimwe zimwe zari zafashwe kubera icyo kiza cya corona murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku matora yo mu Burundi tukaba turiko tuvuga dusaba abanyagihugu n'abakunda iradio ijwi rya America guterera ibyumviro ku byerekeye cyane cyane ibintu umutetsi wese azotorwa muri amatora yoshira imbere duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
eko mimbere yuko nzana ikibazo n'icyumviro ndaramukije abatumire ndaza ko baranyumva hanyuma namweke kandi baramukije ndanabakeje ko mwasubiye ku kazi muri studio n'imisi mwari mumazemo hanyuma ku kintu umupresida atoronka amahikwe yo kuba presida ikintu cya mbere numvise n'abandi basubiyemo ni kijanye n'impunzi zibanze zipfe hariya mu mashamba yo mu makambi ya Tanzania muri Congo abari mu Rwanda mu Bugande batahe kuko general wa impunzi ndazi nta buzima buri yo bumetse neza kumira kunja cy'ubwoko bumwe ataguhindura ibyo ni bintu bigoye kubamwo hanyuma ikindi naco baranyumva nabo nyene uno munsi nabyutse numviriza ijwi rya Amerika kuri iwanyu mu ntara kijya gisata cy'iwanyu mu ntara
yego
numvise mwa barundi benshi babaho barahiye bakarengwa yuko haramutse hatowe umwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi yuko batarota bataha ngo kuko ngo azo atagishasha ngo azoba azanye kiza gisumba ico nyakubahwa wa perezida yari asanzwe hari ngo yari asanzwe arimo ngo ajye kumusubira mu nkoko abandaniritse mu isemo ngo yo kubatoteza ngo n'ubundi ngo nta kito wagihinduke nashaka ndababwira yuko ibyo bo bipfamwo ibyo byumviro bafise bidashika bakabikura mu mutwe bakiyumvira iwabo w'umuntu ingene haba haryoshe kusumbya hariya kuko hariya nta bwisanzure bafise hanyuma rero ibintu nagomba nkete abarundi bose iyo bapfa kuba beretse amakungu yuko bakomeye kandi n'amakungu ariko ararorera amatora yabaye uno munsi je nagerageje kuvugana n'abantu benshi babaho ku telefoni bamwe yuko umutekano ntangere wabaye mu mutuzo abantu bari bisanzuye naho hatabura kanenge ngo nta mwongo uburi sato ngo bitahitwe ariko uko byageze kose jewe ndabakeje cyane kose
murakoze cyane
perezida atotogwa nawe nyene ntituramumenya turarindiriye uno munsi abarundi nibo bariko baracurubanza reka bo abandi baheza gucurubanza nosaba yuko utotogwa atoteri gere kuko si wazoba yito yazoba yatowe n'abarundi
murakoze
karako narenza
murakoze John mukanya turabasomera ibibazo by'abantu bari kwakurikirana kiganiro kuri Facebook ariko imbere yaho reka duhe ijambo ambassadeur Isidore reka duhe ijambo bwa mbere na mbere ambassadeur Isidore mbaye hagagira ico avuze ku makenga yashirijwe na Okelo avuga ati amatora ntirakwiye kwa Burundi reka muce mushikiriza n'ico kibazo chaka mukandi gasubiye guterwa gasaba ko impunzi zo kwitabwaho kugira ngo zishobore gutahuka mukanye gato umunota umwe
kome murakoze cyane Okelo ari mu Buganda yavuze ko amatora atarakwiye kuba mu gihe mu Burundi hariho abarwayi ba COVID-19 mugabo nibaza yuko Okelo ari mu gihugu cy'Uganda n'ubwo ari ku mupaka wa Sud Sudan Igihugu cy'u Burundi nibaza yuko hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, hanyuma nibwo twizera bwonyine guheza bakaturabira ko ibi bikorwa bishoboka mu gihe hariho ikiza. Nibaza yuko rero ingamba zose zafashwe ku buryo ata na kimwe cyo guhungabanya amasohora kubera uyu mugera wa COVID-19. Icyo rero yotekana, nibaza yuko Abarundi nabo bayikunda gusumba uko abandi bakurebe bakunda. Iyo babona yuko ari impambanyi, nibaza yuko aya matora bari kwinjizayo, nibaza ko yoshira umutima mu nda. Abarundi turatekanye kandi tubazi yuko ata na kimwe gishobora guhungabana ngo uyu mugera ube mwinshi kubera amatora. Hanyuma yavuze ngo nta cyizere afitiye amatora ko yogenda neza, ngo kubera umukandida wa FNDC ngo ari umujenerali Mugisha mwakimunyishuriye, navuze yuko bari umusivile kandi amadisikire. Nubwo yavuze ati umuntu yarabaye umusoda ntigahera, ariko ntibaza yuko abantu bose dufite baje ari abaperezida ngaha, naho mu gihugu hari bose barabaye abasirikare, cyane cyane ntibatora umuntu kubera aho yagiye bacyo batora imigambi. Icyo kibazo yuko yaciyeza ko cyane. Hari ikindi yavuze ngo kubera Uburundi bwaranze yuko abeza gucungera amatora bavuye mu bihugu byo hanze, ngo bavuze yuko bashyira muri konfinema cyangwa muri karantene yuko iminsi 10. Hari nibaza yuko ari amategeko ari ku isi yose, umuntu wese yinjiye mu gihugu avuye mu kindi baramushyira mu kato cyangwa ahantu ha wenyine iminsi 14 kugira barabe yuko atabanje gukwega bakarambara bari mu gihugu azanye mu kera.
Mwasozera ku cya kibazo cy'impunzi cy'akamo kazi. Yego, mwasozera ku cya kibazo mu kanya gato cyane rwose cy'impunzi.
Yego, nagomba nzoro kibazo cya Yohana ari muri tazumwe za Amerika yavuze ikibazo cy'impunzi. Nibaza yuko ikibazo ngomba ko bazaba bashaka ko kandi higanyo ndazi yuko nuja gutorwa ndazi ko barabikurikirana ibyo byumvira by'Abarundi, kandi nibaza yuko ari umuntu azobaje gutwara atwaje Abarundi rero yuko ibyo bamusabye urumva ko Abarundi bose bakeneye kwisubiriza hamwe, bakeneye kwibanira. Icyo kiza rero basaba yuko hamwe yoshira ku butegetsi mu migambi yihutirwa yogaragaza intonzi ziri hano zigatahuka.
Yego be Ambassador Edward Bizimana, ibibazo bya Okero afite amakenga na John Tirakamu gasaba ko abategetsi bakwihutira ikibazo cy'impunzi. Duga kwijambo mu kanya gato.
Yego, murakoze. Nagomba ibiro cyane cyane abariko baratwumviriza ko amatora ari ay'Abarundi kandi igihugu cyose kirafite nyine cyitunganya. Ntituvuge rero ngo bahabagize ibi ngo natwe duce tugira ibyabo bagize, ngo hariya bagize ibi duce tugira ibya hariya bagize, kuko urabye usanga ngira ngo ubu ingene haba hameze sicyo kimwe. Igihugu cyose kirafise ibyo kigenderako, amategeko kigenderako, hanyuma kigaca cyitunganya uko. Kandi nibaza ko ata munyamahanga akunda Abarundi gusumbya uko Abarundi bikunda. Aricyo gituma rero abavuze bati reka amatora tuyakore, babonye yuko ashoboka kandi atakizopfa. Nibaza yuko uwo muntu Okello nkuko nabyumvise ngira ngo nta makuru akwiye afise, yobanza akarondera akumbiriza mu bindi bihugu ingene biriko biragenda. Ubu ngira ngo ibihugu byinshi benshi n'abari bagize ibyo byo gushyira abantu ku ruhande benshi bariko barabivamwo, nibaza yuko yobanza akarondera inkuru zikwiye kugira ngo agaruke mu kiganiro, ngira ngo yogaruka afishe ibindi
byumvise
ibindi nabyo icyo yavuze. Nibaza ko ntabigaruka ko
John nawe yavuze ikibazo cy'impunzi cyane rwose.
Ego cyane ikibazo cy'impunzi nibaza ko ari ikibazo nkora mutima, kandi uzotorwa wese nawe nyine azogishyiramo ingufu, kuko turazi yuko twifuza yuko Abarundi bose boba bari mu gihugu bagafasha kubaka. Ariko rero je nagomba kuvuga yuko gutaha n'impunzi gutaha gikuru uruhande runini ku mpunzi yo nyene. Impunzi abona ati jewe sishaka gutaha, nta uzomutahana ku gahato, hanyuma nabo bamwe bavuga yuko hatowuyu batazotaha narumbise nabandi bavuga bati umugambo uri ku butegetsi utaranduranywe n'imizi ntituzokwigera dutaha urumije ntawo bigaruka ko ni
ego
nibyo umuntu aba yifashe intombero yafashe mugaboni baza yuko harimo kwihenda kuko mwarabonye impunzi nyinshi zatashe ku bushake bwazo kandi ngira ngo ntawe bashyize ku gahato ngo n'aba mu nyuma bazotahuka kuko bazobona yuko bariko barihenda bafata ingingo nk'izo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. Uyu rero ni wa mwanya kubashikiriza bimwe mu bibazo heka n'ivyumviro biriko birashikirizwa kuri Facebook yacu ijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika ngaha tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Diane mwaho
amahoro Fredi, washoboye kumenya inzira igushikana ku biro usanzwe ukoreramo imbere ya COVID-19?
Nasanze ibintu byose umengo nibishasha kwinjira mu garaje byose n'ibintu byari umengo nibishasha cyane rwose ariko ni byiza ibiro biruguruye nta bantu bahari urumva ubwoba nibuke cyane rwose ko umuntu ashobora kwandura umugera wa corona.
Ego nuko rero nkuko ari ubivuze hariho abatari bakiye bariko barakurikirana ikiganiro biri kuraremesha ngaho uri muri studio ku ijwi ry'Amerika bagize ico bashikiriza babicije kuri Facebook yacu. Ndahera ku wabaye wa mbere kutwandikira yitwa Alas Sane Draman Watara niko yita kuri Facebook yagize ati ayo matora nta kintu twayavuga ko kuko ayayo binyuranye anyuranye icitwa amatora. Hamanije imbere Justin agaruka ku nkuru y'imbuga ngurukana bumenyi zaciwe mu Burundi uno munsi yaciye yandika ngo internet spécial dukoresha mu gutora n'abayacunga ntayo bakoresha kandi ibi ntibibaye mu Burundi gusa mwibuke ejo bundi muri Congo na Uganda byarabaye. Kubwanje rero ni byiza kuko bigabanya abafise agatima ko gutera ubwoba abantu babicishije ku bihuha bitandukanye. Edmo Kwizera yanditse ati turashimye leta ko yaciye internet kuko abarundi bafise ibihuha cyari gutuma abene gihugu batora imiti ihagaze gender kengurukiye leta asa nk'umwishura. Ferdinand Uwimana yaciye avuga ati amatora atagira internet atagira indorerezi abarundi tuzoca kenge ryari? Ewe Edmo sha reka nihorere narengane. Hanyuma Ndikumana Junen yatwandikiye nawe kuri Facebook avuga ngo ayo amatora ngo na matora maki atahagaririwe na buri wese ngo ni nkina mico bamwe mu bayihagarariye mu bahagarariye ico bise ayo matora ngo bari muri opposition ngo bariko barahagarikwa nuko nyene yavyanditse. Hama Amede amwishura ngo jewe mvuye gutorera Nyakabiga nasanze byifashe neza cyane. Ndi shimira Imana Thierry Tidjo niko yitwa kuri Facebook ngo natoye ariko aho natoreye harakajagari habuze impapuro dutorera ko kandi bafise intonde zacu ngo yemwe uramvye arabona. Na Melance Nizeyimana nawe nyene ari mu batwandikiye yavuze ngo abantu baravye mu maso wabona ukwinubana. Laurent Bigacande ngo biribonekeza ko hari icijije inyuma kuko si ukugara izo mbuga gusa haravugwa ko hari n'abasenel bapfunzwe bari kubahagarikira ayo matora. Niyonzima Jean Claude ngo amahoro y'Imana amatora jewe aho natoreye yagenze neza cyane internet nayo turiko dukoresha VPN. Nsabimana Platini Isa yanditse avuga ngo ubu sendede iriko irakora ubusuma bw'amajwi ngo kandi twese tuzi ko Gwasa ari we azotahukana intsinzi. Dose Santos Giovanni yishuye Nsabimana Platini amubwira ngo genda buke buke wa musore we ivy'ubutwara igihugu biba birenze ubwenge bwacu twe turatora hama seni gaharura uri umukozi wa seni canke. Twishime Valence ngo niba se nta internet murabona ngo murabona inimero gute ndabisoma mu Kinyarwanda yavyandikiyemo nubwo jewe mvuga Ikirundi. Hanyuma Vena Swalds yaciye amwishura ngo VPN niyo bari gukoresha ngo nayo ibindi byose vyugawe. Nsabimana Fabien ngo sendede izokwibwa izokwibirwa amatora nahari rwasazotsinda edi dufitimana ngo mwategereje se ibitangazwa na Semireka duheraheje kuri buno butuma bwa Kwizera Izahaki yavuze ngo nizera ko ibizovamwo abakandida biteguriye kuvyumva bakavyemera ku kandi ngo niyo hagira ubihakana ngo nagira inama abaturage yo kutagenda bahumye ngo bashukwa nabo baharanira izi ngo nabo baharanira izubahiro byabo ngo bamane amaraso bamene amaraso y'abaturanyi babo ku nyungu zabo zabo bakandida erega nta kindi biteguriye gukora kiruta ico ababa bandirije hanyuma Rusha Ernest acayishura ngo turipfuriza abavandimwe kugira amatora yuzuyemo ubwubahane n'ukuri kubahisha igihugu cabo kandi ngo anababere umusonga wo kubana aribo ubwabo n'amahanga nuko Fredi haracari butuma bwinshi turaza
kugira ngo mu muri ibiganiro urakoze cyane ngo Diane tubibutse kandi kwizo ari ivyimviro y'abanywanyi radio ijwi rya Amerika atari ivyimviro ijwi ya Amerika usigana turi kumwe mu bise byumviro bitandukanye by'abakunzi radio ijwi rya Amerika imbere yuko mu gihe kirekire Eliezer muri Veneza muri higa Eliezer ego me akandi kazina kawe ninde ndashimiye duka ku ijambo kibazo cy'imvuyo duga kuja mu mkanye gato
yele ko ntuka kije ke amatora ko yitwa babesha bimo utanenge ariko cyo cyane cyane hakwiye abayitya cyangwa abanyeshuri babiri muri kagine pente yimo ngo naba kwirenga yabo kutora uko ariko cyangwa kwa ryandi cyo cyatumba cyo cyatumba yo kutora ariko cyangwa
ndashimiye telefone yanyu ivuga nabi muvuze ko hari mutunenge ku cyane cyane kuri mwebwe abanyeshuri bari hehe telefone yanyu itameze neza reka tuhe ijambo ambasaderi Isidore Mbayihaga numve ko kwishura ico kibazo c'abanyeshuri bafite bagize ikibazo cyo gutora
nibaza yuko ikibazo ntacumvise neza kuko telefone we yavuga nabi sinumvise ikibazo babagize
hoba hari ikibazo c'abanyeshuri boba batari bwashikare imyaka 18 gutora navyumvise nabi cyane rwose telefone yari imeze nabi
oya bo je nibaza yuko ngira hoba hari ugutumbika cyane neza kuko urongoye umugwi wigengujejwa mu guhagarikira amatora Seni mu Burundi yaragerageje kuvuga neza
your call was ended because you no longer
ndumva Tiffany Ambassador Mbayihaga icite turamurondera mu kanya ariko nashaka mbazi na Ambassador Edward Zimana niba hari ikintu asashikiriza ku bibazo eka kuvyumva bitandukanye byashikirijwe n'abanywanyi bacu kuri Facebook
yego murakoze cyane kandi nabo nagomba ndabashimire kuko numva ari byiyumviro bitandukanye kandi byerekana yuko abarundi bamaze gutera imbere mu kugira ibyiyumviro bitandukanye kandi bakabyubahirizanya mwo icyo ni ikintu cyiza rwose nagomba cyane cyane ngaruke kuri ibi baguma bavuga by'indorerezi nibaza yuko birango hari abantu batabikwirikiranye kuko iyo bavuze ngo nta ndorerezi zari zihari sinzi indorerezi baba bashaka izo arizo kuko jewe ndabikwirikirana numvise ko harimwo indorerezi nyinshi amashyirahamwe yigenga menshi harimwo n'amashengero harimo na n'abaserukiri bihugu byabo mu Burundi aho rero umuntu abadashizemo babanyamigambwe baserukira abanyamigambwe nibaza yuko sinzi bavuze ngo nta ba ntandorerezi zari zihari izo ndorerezi baba bashaka sinzi zari zo kuko ni bya binje kwisubiza inyuma bavuga yuko amatora adarorerewe n'abanyamahanga adatererewe n'abanyamahanga atari amatora canke igihugu kitari mibaba ry'abanyamahanga atari igihugu iyo barundi nibaza ko twabirenganye n'ukuri kandi ni ikintu cyo gushima ibi nkuko nabivuze hari ibihugu byinshi bizobonera akarorero ku Burundi bakabona yuko ibyo kuzerinze ataco bizana nibaza ko ari ico no nugarukiriza ngaho kuko ibi tugorane twagiye turaba bagumye batuvuga hanyuma numvise ko twatorewe inyishu ibishoboka hari n'ibyo usanga abantu batumvirije neza ibyo babasiguriye bakagenda batashishoje neza ibyo rero nibaza ko ari ibintu byaba bishika kandi n'ibito cyane ku buryo atakintu byoba byashoboye konona kandi mfate kano kanya mubona nshimire abanyamakuru hanyuma n'urujya runani rw'abamenyesha makuru badushikirije amakuru ko byariko biragenda n'ukuri badufashije cyane bakoze igikorwa gihambaye rwose n'ukuri ndabashimiye
murakoze cyane rwose ndabona telefone ya ambasador Isidore Mbayihaga isa niyacitse turacabandanya kumurondera ariko imbere yaho reka ijambo abanywanyi ijwi rya Amerika babiri Joseph na Rukundo reka dutangure kuri Joseph mwiriwe neza
ego mwiriwe amahoro Frederic nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara ya Majyepfo
ni nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro ndabona kanya kihuta cyane rwose
ndafite akabazo ariko n'intererano
yego
ndabanje gushimira abo barundi kuba bagize icyo gikorwa cy'amatora ni mu rwego rwose rwerekana ko demokarasi isa naho itangiye gushinga imizi mu Burundi akabazo rero ndakabaza abo batumire mwatumiye none ko kubijyanye n'ayo matora hari impunzi zimwe zimaze iminsi kuri radio zitangaza ko bahunze bagahunga ubutegetsi bwa CNDD FDD ese haramutse hatsinze uwatanzwe n'ishyaka ya CNDD FDD ahabona ese izo mpunzi barabona zizataha ese barabona amaherezo yazo azaba yahe
murakoze Joseph reka duhe ijambo Rukundo mu kanya gato Rukundo bwiwe neza
murakoze kumpa ijambo
yego
ya isa mbere nanjye nongeye gushimira nyakubahwa Perezida Nkurunziza ku majambo yari yaravuze ko atazosura kwitoza icyo ndagishimye cyane ama ikindi nacyo nagomba gusaba abo uwotsinda muri ayo matora kuko iyo dukurikirana bamwe mu gihugu baravuga ko mu gihugu usanga abantu bamwe cyangwa urwaruka rumwe rwarihaye ububasha bwo kuba nk'abapolisi ugasanga basa nk'abasubiye mbere inzego z'umutekano ku buryo usanga igihugu bene igihugu basigaye umenga abaciyemo kubiri rero icyo nosaba uwotsinda ayo matora namba yo bapa no mu mugambwe CNDD FDD uko gwaruka gwasubiriye abajejwe umutekano akarukura mu ibarabara ama akongera agategura imigambi ituma nambara basenere n'indi migambwe yose babumwe bagakundana kugira bashobore kubaka igihugu cyabo murakoze
cyane rwose ya ambasaderi Isidore Mbayihaga umurongo wari wagiye ariko reka Joseph yashikirije ikibazo avuga ati mu gihe hutsinda mu kandida yatanzwe n'umugambi w'ikubutitsi FDD hakaba hari n'impunzi zavuze ko mu gihe uyu mugambi w'ikubutitsi izo mpunzi zitotahuka icyo kibazo mu kivuga ko iki cyotorerwa umuti gute ika mushinga ntahera ukunda wewe aratanze impanuro cyane cyane ku butegetsi ika n'uzo rangura uzotorwa akagira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu tugakwijamo umunota ubwo ntimurenze
ego me mara cyane cyane nibaza yuko icyo kibazo ni kibazo gisa nuko hari abantu baba baratamitswe ibyobyo bitari byiza kuko mu gihe abantu bagiye mu matora ntushobora kuvuga ngo ni naka ategereza gutsinda atari batsinda icyo ngo gukora bishoboka nibaza yuko nk'uko twavuze umuntu bamutora kubera ari inzobe cyangwa aruti witwombi bamutorera imigambi myiza nicyo gituma habaho umwanya wo kwiyamamaza bakabwira abarundi icyo bazokora n'icyo bazobamarira nk'icyo gihe rero uwo muntu avuga yuko atoheza ngo ave mu buhungiro kubera wowe yasanzwemo gambure ku butegetsi nukuri ibyo n'ibyiyumviro biri hasi cyane kandi bishoboka yuko ari inyigisho zoba zitangwa gutyo kuko umenga hariho uwundi ategereza gutsinda amatora atavuye mu gambo CNDD-FDD nicyo gituma abantu bose babareka bagahigana ntawe uba uzotsinda mu kuba abarundi bagomwe ari benshi araheza agatwarira bose rero noheza nkabwira abo bantu bari mu buhungiro ko ibyo byumviro bagize bobivamwe kuko birashoboka yuko adashaka ashobora gutsinda ndetse no mu yandi matora azokurikiza asanga hatsinze undi adashaka kumva yuko ibyo bintu byoheza bikaba nabi ahubwo nibashyira imbere neza y'igihugu no kubana n'abandi hanyuma ataho
kuri icyo kibazo nyine ambasaderi Edouard Bizimana mu kanya gato umunota umwe
ibyo uravuze kuko urabona yuko ari inyigisho ziriko ziratangwa kuba kuri abo bantu bavuga yuko ari umugambi uri ku butegetsi uvuye muri bwo atsinze batazotaha ni nk'uko bavuga bati twebwe tuzotaha mu Burundi atabantu nk'aba bakibaho cyane ati atabwoko nk'ubu kiba mu Burundi bo mfashe ku karorero ariko urumva yuko ari ibintu bigoye ni inyigisho ziba zibarimwo kandi ibyo bashaka kubohera amaboko imugongo babuza abo bashaka gutaha kuko n'ukuri sinibaza yuko umuntu yovuga ati uwo mugambo utavuye mu Burundi yewe sinzotaha
kuko
ingorane abafise atari izo gutaha cyangwa atari ubwo impunzi nibaza ko ari ibyo wenyine yishizemo kandi yatoye ibyo rero nibaza ko nabivuze ubwa mbere ntawe uzoza gutahana abantu ku nguvu umwe wese azotaha ku bushake
bw'iwe
kandi nibaza ko abatashe bakidoga barafise amahoro ngira ngo n'abandi bazokubita agatima
mbere
bagaruke bibuke yuko bakwiye gutahana bo ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu
ambasaderi Bizimana tukiri kuri mwebwe mwavuze ikiyumviro gihambaye cyane rwose nivuga ati abarundi ntibakwiye gusubira inyuma ntibirenge hoko wiki kugira ngo abarundi batere intambwe imbere izorama itazomara imyaka itanu itazomara imyaka cumi intambwe izorama bari mu mahoro bari muri demokarasi hoko wiki mu kanya gato amasegonda 30
ntumbero bariko yo kushigikira intwaro ya demokarasi kuyitsimbataza kubahana mu butandukane bwabo hanyuma bakubaha amategeko bagashyiraho intaha ishize hanyuma umwe wese ahaherereye agashyira ingufu ahashoboye mu bisata barimo kugira ngo ateze imbere igihugu mu byo ashoboye kugira ngo ingufu ziwe zibe izo kugisambura
ambasaderi mbaye hagadamwe kugira ngo abarundi batere intambwe imbere kuko kenshi na kenshi hari igihe batera imbere intambwe imwe bagasubira inyuma intambwe zibiri kugira ngo bagume batere imbere umuzinga hokorwa iki
murakoze cyane icyo hokorwa ni uko abarundi batobandanya kubakira ku birarane cyane egomye ku birarane by'akahise kabi abarundi baciyemo nibaza yuko abarundi bakwiye kujya hamwe bagahuza umutima n'inama bakubaha uburongozi buba bwashyizweho n'abaguciye amatora hanyuma imigambi y'iterambere leta izanye bose bakayishyigikira bakabitera mbere bose bahuriramo rigakumira kuko hari abazaga iterambere rigakumira ariko ugasanga rimwe rimwe hariho n'abikumira kubera ibyiyumviro byabo nibaza yuko abantu
ndabuda
kurengera ibyagiye yose bakabaha ba umwe bagahagarara mu Burundi hanyuma bakagomeye gucabe
Ambassador Isidore Mbayihaga, Ambassador Edouard Bizimana, ndabashimiye cyane rwose ku kari matoye kugira ngo tuganire kuri umunsi uhambaye cyane ku Barundi, umunsi w'amatora. Turashimiye n'abanywanyi bacu bijwi rya Amerika bose badutekamo bagashikiriza ibyumviro. Turashimiye Diane yadusomeye ubutumwa bw'abakunzi b'iradio ijwi rya Amerika kuri Facebook. Turashimiye na Fatuma Karara ekana engineer adufashije mu nyabwizuma. Turashimiye mwese, mugire amahoro n'umunsi mwiza.